Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya 10 gitugutu mu mwaka w'2025 tuti namwe bagenzi mwashimiye gukurikira radio Izamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ni rya sango ry'amakuru mu kirundi nayo akabagizwe n'izingi ngurunguru zikurikira imbukazi saradira gisibije zijya abantu mu gisagara canumunge n'umucungararo yaho abantu bagera ku 10 nibo bamaze kwakirwa mu bitaro bikuru bya Rumonge aho bari ku baragurirwa abanyagihugu basaba inzego z'umutekano gukurikirana icyo kibazo imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bamwe bava ku mutambara haciye igihe badafite amazi rusange baheruka guhabwa byogera mu misozi ko ayo mazi bayakatisha bakayakoresha mu bindi bikorwa byabo basaba ko ukukwa ibishoboka kugira ngo icyo kibazo gitoreguye umuti kuko bafite ubwoba bwo kwandura indwara zifatiye ku isuku ike haciye imyaka itari mike Burundi buzimagirika mu bijyanye n'itunganywa neza ry'igisata cy'ubutare ari nacyo gituma ata kibindi kimarira ubutunzi bw'igihugu ibyo bivugwa na Faustin Ndikumana rungu yishyira hamwe CARSEM inyuma y'iminsi itatu leta yamenyesheje ko itanguye gushora ubutare ku mugaragaro Faustin Ndikumana asaba ko icyo gisata cyotunganywa neza kugira cyinjize amafaranga y'agaciro kandi igihugu gishobora kwagirira akoyuko aya n'ayandi mukanya sangwikazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
yasubiri kwa ramuza imbwa zisara zimaze iminsi zijya abantu ku gisagara cya Rumonge kiri mu ntara ya Burunga no mu micungararo yaho amakuru ava muri iyo komine yemeza ko abantu baba bacumi bamaze kwakirwa ku bitaro bikuru byo muri iyo komine abanyagihugu basaba ko abajejwe umutekano bofata icyo kibazo mu minwe n'inkuru ya Jean-Marie Ndabashimye
abakenyezi bane umuhungu akiri muto umwe hamwe n'abigeme bane nibo bari bamaze gushikanwa ku bitaro bikuru bya Rumonge bariwe n'imbwa ziyerereza amakuru ava muri ibyo bitaro avuga ko abo bantu bashikanywe kuri ibyo bitaro kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa kane ababibonye bavuga ko bashikizwa mu gisata cya Kirindembe kugira ngo bavugwe abo mu miryango y'abanyagihugu bariwe n'izo mbwa ziyerereza bemeza ko abaho batariko baravugwa by'ukuri bivuye ku bukene bw'imiti ivura abariwe n'imbwa ziyerereza amakuru aremezwa n'amasoko yacu mu baganga bakavuga ko incanco zitegwa abariwe n'imbwa zimaze igihe zarabuze mu gihe urwo rucanco rutangirwa mu gisata cy'ubworozi naho nyene muri yo komine ya Rumonge bemeza ko rumaze iminsi rutaboneka abanyagihugu bagwaja babo bafite amakenga ko bashobora gusinzikara hamwe atacokogwa muri komine Rumonge abanyagihugu basaba ko hofatwa ingingo zo gukingira abanyagihugu nko kwica izo mbwa ziyerereza ku neza yabo n'abo mu kibano
urakoze Jean-Marie Ndabashinze bamwe mu banyagihugu baba ku mutumba wa Mutambara komine Rumonge n'intara ya Burunga nyine baridoga bavuga ko bamaze igihe badafise amazi rusange baheruka guhabwa bidogera abo mu misozi ayo mazi azanana ko bayakatisha bakayakoresha ibikorwa byabo nko kubumba amatafari kubaka canke kuvomera imirima muri iki gihe havugwa ibiza by'indwara zifatira ku isuku rike abo banyagihugu basaba ko hokorwa bishoboka bakaronswa ayo mazi agafatwa n'ingingo zo kuyakingira n'inkuru ya Pacifique Nkeshimana
abo banyagihugu mu bucimbiri butandukanye bwo ku mutumba wa Mutambara bavuga ko bamaze ikiringo c'amezi arenga atatu bataronswa amazi meza imvo mu bice by'imitumba yo muri zone buruhukiro aho ayo mazi azanana hari abamena imiringoti ayo mazi bagaca bayakoresha mu kuvomera imirima mu kubaka no gucyatura amatafari bisanzwe bikogwa cyane cyane mu gihe cy'ici ababikora bo baraho mu muhari wo gwaruka kumugambo uri ku butegetsi badahanwa nkuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu wo ku mutumba wa Mutambara muri iki gihe abanyagihugu bakuru umutumba bikora ku mazi y'uruzi murembwe ruri kuri uwo mutumba kugira ngo baronke amazi bakoresha kiretse ko ayo mazi ari mabi bemeza ko bibatwara amafaranga menshi mu kuyavomesha muri iki gihe mu Burundi havugwa indwara zifatira ku isuku rike nka mpox korera n'amacinya abanyagihugu bo ku mutumba wa Mutambara basaba kuronswa ayo mazi banasaba kandi ko abakatisha ayo mazi ko bafatirwa ingingo bagahanwa ku neza y'abanyagihugu n'ikibano.
Inzamba
tutandukire igisata kijanye n'ubutunzi haraciye imyaka itari mike Burundi buriko burazimagirika mu bijanye n'igisata cy'ubutare aho haje amahinguriro menshi avuga ko aje kwimba ubutare mu Burundi ariko byose nta karusho byazaniye Burundi n'abarundi ibyo bivugwa na Potendi Kumana rungo ishyiramwe parsembe nyuma yaho leta niyeshereje ko ubutare butanguye gushoka hanze. Uyu muhinga avuga ko gushika ubu atawuzi abariko barashora ubwo butare ko ari gisata ca leta canke abikorera utwabo. Kurikira Faustin Ndikumana.
Ibintu by'ubutare urabona ko ari hariho hakiri ubuzimagirika hanyuma kandi ugacuraba nibyo avuga ati abantu bagiye kucukura ubutare ngo rwarukuru n'urundi mu bisanzwe byose ni bya bindi bitaga exploitation artisanale. Ariko exploitation artisanale ni imwe usanga bikubira kugwa mbere rimwe rimwe ugasanga kumbe n'amategeko ntiyakurikije cyangwa ugasanga ubuhinga biri kubira kugwamo ntibushemeye cyane nta professionalism irimo n'ibimwe biri guharavuga kubari basanzwe babikora. Yego akivuga ati none nubwo rwaruka twumbure rezwe rafise ubuhinga bukwiye bwo gucukura ubutare gashoka neza ikinacyo nayo masosiye yo rwaruka agira ashore ubutare ni leta icyo gisata cya leta kigira kibushore ni kihe umba nawe haracani ni kihe gisata cya leta kigira ashore ubutare sukuza mu butare burashutse kandi noneho mu by'ubushore ubutare gihambaye nimba amadovize azobavuyemo ni ukumenya ingene angana ko yashyitse mu kigega cya leta. Leta ikavuga tutihinjiye amahera yashitse mu kigega kandi agira afashe gukora ibi akura Burundi mu kaga muri izi ngorane naye makamyo ashobora kugenda n'ibindi akagenda akagenda n'ibindi mugabo hasigaye kuzomya eske muri beri bazotubwira tuti amadolari yaje yashitse angana gutya agira afashe ibi.
Uyu muhinga mu by'ubutunzi arerekana iyo igisata cy'ubutare kugira gishobore kumera neza kizane akarusho mu butunzi bw'igihugu ibintu cyo kwisunga n'ubungene dukurikire Faustin Ndikumana.
Bugira code minio itomoye neza kandi kurikizwa hacha cyo bita politique cyangwa strategie minie ijanye n'igihe cya none bara contexte kumenya ingwane z'ubutare bufise tuzatora tori n'inyishu gute mbega ubutare n'ubundi harageze ko bugushogwa buravye sebwi babwimbura buravye igiciro mpuzamakungu haramwijemo ibintu byinshi hagacha cyo bita carte miniere actualise no kuvuga kumenya ubutare dufise neza arabahinga babwerekanye atari ibyo kuzaturaza ngo ubutubutoye ngo abakudukurije barabuduhishije ubu turi igihugu kigenga kurondera amamezo akomeye ashobora kuzogira ama prospects kamwe ubutare utunze neza uko bungana igiciro mpuzamakungu n'ingene bushoka inyungu ushobora kuhakura hanyuma agace cyo bita coordination institutionnelle inzego zibiraba kandi zigakorana neza ataku kwinuba na cyangwa ataguhezanyayo kandi zikaba zibasha bukwiye haba ari ubushikiranganji bubijejwe hakaba bya stricture de regulation amakadastre minier n'iki hakaba laboratoire y'abahinga babinonose babize hari n'abanyamahanga bashoboye akaza bakwikoramo hari berbe hari amaduwari hari za obe ibyo byose bigakora bisenyera ku mugozi umwe kumenya kugira konkiransi kumenya abangena abantu bahayanwa baje kugira iby'ubutare bigakorerwa mu muco amakontra akamenyekana ni bande baje batowe gute barushije bande kugira umenye abantu ntibe byabaye mu kinywabi ngo ubutare ngo burashutse.
Mbere yo gusozera n'amakuru y'abanyagihugu ku mitumba ya Bwisha na Gashoho muri komine Butihinda intara ya Buhumuza bahura n'ibyago byo kubura ababo baridogera bagenzi babo babafasha gufuba abitabye Imana ko basaba inzoga z'urengera mu gihe cyo gukaraba no guca ku mazi bagasaba intwaro guhagurukira iyo ngendo mbi yushanye n'imigenzo y'abarundi. Abakuru b'iyo mitumba uko ari babiri bemeza ko bagiye gukoresha inama yo guhagarika iyo ngendo mbi. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Iyo nyifatiga yitse yo gusaba inzoga z'umurengera mu mugigo wo gukaraba yigaragaza ku mitumba ya Byisha na Gashoho muri komine ya Butihinda intara ya Buhumuza nk'uko bishikirizwa n'umwe mu bigeze kuzisabwa. Avuga ko baba babuza babo ari kubongereza umubabaro kuko hari abarinda gufata amadeni kugira barondere izo nzoga, abandi ngo bakagurisha igisate cy'itongo canke igitungwa.
Ibiriko biraba hano iwacu ku mutumba Bwisha ikano ngaho hafi yacu mu Gashoho birateye impuhwe n'ikigongwe. Iyumvire nawe kubura uwawe aho ababanyi bo gusanasanye mu mubabaro urimwo, hanyuma bavuye kugufasha gufuba uwawe bagaca bagutegeka kubatekera inzoga nk'uko umengo n'urubanza rw'umunezero wagize. Ubu hari imiryango kugira ironke izo nzoga irinde kugurisha igipande c'itongo canke igitungwa kiri mu rugo. Dusaba rero abajejwe intwaro guhagarika iryo tabuntu riko riribonekeza muri ino misi ku mitumba imwe imwe yaha muri komine Butihinda.
Abarongoye imitumba ya Bwisha na Gashoho nibahuriza kuri iyo midogo y'abanyagihugu bajejwe. Umukuru w'umutumba Bwisha Tarcisse ndiyo kugayo avuga ko atabyarumva mu gihe Makina Rukundo atwara umutumba wa Gashoho yemanga ko izo nzoga z'umurengera zakwa uwabuze uwiwe.
Jewe kubera ndi mushasha mu burongozi mugabo aho narigenda ndaca uwo mugigwa wakogwa mugabo iconzi ico nemeza nuko uwo mugigwa ukora umuntu wenyene abishatse kugiti ciwe, nukuvuga nta gahato na kamwe kaba kari nyuma, nukuvuga ushakura bikora hama bazita ngo nugukaraba. Iconzi ico batumika umuntu kugikora ku nguvu nukugura isandugu ijya serikeye bahamba mu muntu.
Ese ndakunda kuba gande birubonekeza birabacana itegeko ryatanzwe n'ibyo biyumvire babifashe nk'urubanza, ariko umuntu yagaragaza gutanga ubwisho bakakuza hanze ese siko byahora. Igice nyenshi tuze tugomba kubinyanyura kandi turabona ko umengo ni ingorane ngo ntiyongera guhomba uwawe ngo abantu bashobora baguteza amaso ku ngufu niwe kuko birababaza.
Jewe akamunotera abenegihugu ni uko icya mbere bobanza bagatahura ko urujya rubanza baba bariko ari urubanza rwa twese.
Abanyagihugu basaba ko iyo ngendo idahuye n'umuco w'ikirundi wohagarara vuba na bwango kugira wabuze uwiwe n'abandanye guhatirwa gutanga ibyo ataba yategekanije.
Urakoze Julienne Muzinga. Nyongaha duce dusozera ano makuru nkabashimiye mwibwe mwese mwaduteze yombi. Ndashimira n'abagenzanje umwe wese ku giti ciwe bamfashije kubatorokaniriza. Mugire aho mba mubahwe mubanye no mu byanyu. Nakamu.